Mistry, Nijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Biriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidèle Niyongabo. Kimwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baya makuru twayateguriye kandi tuyabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC. Mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Kuri uyu wa gatanu mu Rwanda hashyizwe ahagaragara raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta kugene imari ya Leta y'umwaka w'2019 yakoreshejwe.
Hari uburwayi bwateye banyakubaho yuko ibi bigo bikomeye bitya byakabaye bitanga urugero, ahubwo birashaka yuko audit ikorwa mu buryo babishaka. You see, they give us their own terms, ariko twebwe dukora kuri international standards.
Uwo ni Bwana Obadia Biraro, umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta mu Rwanda, igihe yageza raporo yiwe ku nama nshingamateka. Amakenga yo kwandura umugera wa corona ni yose ku bavyeyi barereye mu ishure ryigenga ryitwa Ecole Independante na bamwe mu bigisha bari kuri iryo shure riri Bujumbura mu Burundi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi urasuzuma uko uzokora mu gihe Israel iramutse yigaruriye ibice bimwe bimwe bya Cisjordanie. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ikigo kijejwe kugwanya no kwirinda indwara muri Afrika CDC cyane baguye kivuye inyuma ingingo ya Leta y'u Burundi yo kwirukana ubuseruka ishyirahamwe OMS muri icyo gihugu. Umutegetsi mukuru ayoboye urugamba rwo kugwanya ikiza cy'umugera wa corona muri Afrika, Dr. John Nkengasong, yiyamirije Leta y'u Burundi ku ngingo yayo inyuma y'ishyirahamwe OMS yerekanye impungenge ku bibazo by'abantu baba buzuranye mu makoraniro yerekeye amatora yimirije kuba mu Burundi. Ishyirahamwe OMS rivuga ko ivyo bishobora gutuma ikiza cy'umugera wa corona gikwiragira. Ibiro vy'ishirahamwe OMS mu karere ka Afrika biherutse kwerekana amakenga ku bantu bari buzuranye mu ikoraniro ryerekeye amatora biherutse kuba ry'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu nyuma yaho, umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yandikiye iketi ishirahamwe OMS avuga ko uwuriserukira mu Burundi Walter Kazadi Molombo aziririjwe mu gihugu kwa ategerezwa kuva mu gihugu uno munsi kuwa gatanu hamwe n'abandi bahinga batatu ba OMS. Umuyobozi mukuru w'ikigo CDC Dr. John Nkengasong amenyesha ko iyo ngingo ya Leta y'u Burundi babaje kubera ije mu gihe gukorera hamwe mu rugamba rwo kugwanya ikiza cy'umugera wa corona bikenewe cyane rwose. Yamenyesheje ko hamwe Burundi bwo bafitaniye ibibazo ibyo arivyo byose n'ishyirahamwe OMS byo babyiza bubitoreye inyishu biciye mu biganiro. Imyaka myinshi igihugu cya Somalia cyamaze mu ngwano yaratumye kitoroherwa mu kugwanya aduhe inkuru y'Idonide.
Umutekano muke hamwe n'ingwano zitafana ko zabaye mu cyo gihugu mu gihe kirekire biri mu bintu bituma Somalia kitoroherwa mu guhangana n'ikiza cya corona. Izo byatumye abanyagihugu batekerwa n'ubwoba naho Leta igerageza gutanga amakuru y'ukuntu icyo kiza cyifashe mu gihugu. Ibiharuro by'abantu bamaze kwandura uyu mugira bizwi byashikirijwe na kaminuza muri Leta z'Ubumwe za Amerika Johns Hopkins University ikwirikiranira hafi icyo kiza birarenga 1,200. Harimo abantu 53 bamaze kwitaba umuremyi. Yama amajyamwe atabara imbabare hatari make hamwe n'abategetsi bajejwe ivyerekeye amagara y'abantu muri Somalia bavuga ko ibiharuro by'abantu bamaze gufatwa n'uyu mugera nabo umaze guhitana birenga aho. Mu gihugu cya Somalia hari inyubakwa imwe yonyene ikoranirizwamo abantu biketswe ko uyu mugera ifise ibikoresho vya nkenerwa ku banyagihugu imiliyoni 15.
Urakoze Frederic. Amashirahamwe yigenga hamwe na banki bitanga ingurane ntibishyigikiye umugambi wo guhebera amadeni kivunga ibihugu byo muri Afrika. Ibindi na Frederic Nkundikije.
Amashirahamwe hamwe n'amabanki bikomakomeye muri iki gihe byarashinze umurwi ushasha uzofasha ibihugu byo muri Afrika bihanzwe n'ingaruka mbi z'ikiza cya corona ku butunzi bwavyo. Uyu murwi mushasha uzwi ku izina Africa PCWG uzorangura icyo gikorwa cyo gufasha ibihugu byo muri Afrika ufatanyije n'abategetsi 25 bayo mashyirahamwe n'ayo mabanki bifise umutahe urenga $9 trillion z'amadolari y'Abanyamerika. Uzoha kandi ibihugu byo muri Afrika umurwi G20 w'ibihugu biteye imbere mu byerekeye ubutunzi ishyirahamwe mpuzamakungu FMI hamwe n'ayandi mabanki yafasha mu iterambere akaryo ko kuyagira hamwe ibibazo by'ubutunzi byatewe n'ikiza cya corona. Ibihugu vya muri Afrika biriko byahangana n'ingaruka z'ikiza cya corona. Ikiza ibiro by'ishyirahamwe mpuzamahanga OMS byatangaje ko gishobora guhitana ubuzima bw'abantu bari hagati imiliyoni 49 na 44 mu gihe kitotozwa. Uyu murwi wabuze kwayo mashyirahamwe adashobora gutanga inyishu imwe ku bihugu byose byo muri Afrika, kandi ku nyishu nk'iyo yoba ifagusa.
Tugushime kandi Frederic kuri iyo nkuru. Muri Zimbabwe umugambo ukomeye utavuga rumwe na leta Movement for Democratic Change MDC mu mfunyafunyo uvuga ko hari abanywanyi babo irengero ryabo ritazwi. Umugambwe MDC watangaje ku munsi wa kane ko irengero ry'abanywanyi batatu babo ritazwi umunsi umwe inyuma y'uko bagize uruhara mu myerekano ku ibura ry'ibifungurwa. Iri polisi kirahakana ko bari mu minwe yacyo inyuma y'uko kimenyesheje ko bahagaritswe. Abatavuga rumwe na leta ya Zimbabwe barakunda kuzihangana mu gihugu. Umugambwe MDC umenyesha ko ufise ubwoba kw'abanywanyi babo harimwo umushingamateka banyuruzwe n'abajeje umutekano. Umuvugizi w'igipolisi Paul Nyusi yasubiwemo n'itangazamakuru avuga ko abanywanyi batatu b'umugambwe MDC bahagaritswe kubera bagize uruhara mu myerekano itarekuriwe n'amategeko yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi. Yamara ndabashoboye kumushikira kugira agire icyo abivuze ko ivyo byaravyuye ubwoba kuho abo bantu bashobora kuba bari muri iki gihe hamwe n'umutekano wabo. Mu itangazo umugambwe utavuga rumwe na leta MDC usaba ko barekurwa bidatevye kandi atabibanje gusabwa. Inama y'abashikiranganje b'imigenderanire n'amahanga b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iba uyu munsi hakoreshejwe ubuhinga bwa video kugira ngo bigire hamwe icyo umuryango wabo uzokora Israel iramutse yigaruriye ibice bimwe bimwe vya Cisjordania. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Guverinoma nshya ya Israel iteganya gutangaza mu kwa karindwi umugambi wayo. Ba minisitiri b'Uburayi bwiyunze barashaka rero kugira umwanzuro umwe bose bahurijeho uko ari 27. Barakora inama yabo ku buhanga bwa video conference. Leta ya Yordania imaze iminsi itakambira amahanga by'umwihariko umuryango w'Uburayi bwiyunze ibasaba gufata ibyemezo bikaze byo kubuza Israel kugera ku mugambi wayo. Nyamara Uburayi kugeza ubu ntibuzi icyo bugomba gukora. Koko rero Josep Borrell ukuriye urwego rushinzwe ububanyi n'amahanga rw'umuryango w'Uburayi bwiyunze avuga ko ibihugu bigize uyu muryango bitavuga rumwe ku mugambi wa Israel ndetse no kuba bayifatira ibihano. Mu kwezi kwa karindwi gushize ariko Borrell yatangaje ko Uburayi bushyigikiye ko leta za Israel na Palestina zibaho zombi uko ari ebyiri zigenga zituranye mu mahoro na demokrasi. Usanzwe umuryango w'Uburayi bwiyunze uhora wamagana koloni z'Abayahudi Israel imaze imyaka yubaka ku butaka bwa Palestina ariko nta byemezo bujya buyifatira. Hagataho umuhango wo kwimika guverinoma nshya ya Israel wagombaga kuba warabaye ejo kuwa kane warasubitswe kubera ko minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yananiwe kumvikana imbere mu ishyaka rye ku bagomba kuba ba ministre. Biteganijwe ko guverinoma nshya ya Israel izarahira ku cyumweru.
Ayo yaramwamwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi tata kaburungu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho imyiyamamazo y'abakandida bahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu ibandanye. Abakandida bigenga babandanije mu ntara zo hagati mu gihugu aho bose bavuga ko imbere ya byose baramutse bahawe amahirwe bazoteza imbere abirimizi n'ubuzi buto buto. Roje buri kaneza dufitiye ibindi kuri inguru.
Francis Rohero na Diodone Nahimana abakandida bigenga uyu munsi uko bakurikirana biyamamarije mu ntara za Gitega hagati na hagati no mu Rumonge mu manuko bushye burengero. Nahimana ho mu manuko hari ntara zegeranye na Tanzania bazibamwo bakunze guhungiramwo kuvejo ari Makamba abaho ubutumwa.
Tubwifuza yuko ibishoboka byose byokorwa ugaze suye kumva umurundi asuzugurwa yitwa impunzi mu mahanga kiretse wabihisemo gusa uko ashaka kwibera muri ayo mahanga muri hafi ya Tanzania. Bega turavye muri Burundi tukaraba mbegu uyu munsi hagati y'abantu bahungira muri Tanzania nawe muri Tanzania bahungira mu Burundi nihehe hari impunzi nyinshi cyane abanyetanzania nta bwenge bwinshi badusumbya sibindi bintu bafise tudafise ariko gusa nuko twatwatunganije nabi ibijyanye n'ivy'intwaro n'iriburongozi bw'igihugu nimwatwizera tugatorwa mu kibazo cy'umukuru w'igihugu yuko atamurundi azosubira guhunga igihugu ciwe umuntu agende agiye gutembera umuntu agiye mu by'urudandazwa ariko atari ko arahunga mwene wabo umuvukanyi atari ko arahunga umuntu mukora ko adasangiye ubwoko umugambwe cyangwa ibindi byose nk'ibyo twatwumva
ukwishyira no kwizana na rohero ni byashyira imbere
twarabonye rero yuko agateka kazi na muntu gashobora gutuma gatera imbere igihe umurongozi ataza kwikingira abantu umengo yamateganyije inzego z'umutekano kuja kubabaza abandi kubarondeza isaki ibintu byinshi bishobora kwama umengo ari karikingira abantu bagaca bapfungwa abantu bakababazwa bagakubitwa ukamenga ubuzima bwiwe nibwo buje imbere akenshi nico igihe rero twebwe tuzanywe ni kwibaza ubuzima bw'abantu ingene baza kumeregwa bose muri rusangi abakozi ba leta bose muri rusangi abantu bariko barakora ibibateza imbere muri iki gihugu twumva ingorane zabo ntitubafata nk'abansi b'igihugu ahubwo twumva ko dushingiye kumenya ibibafitiye ubuzima ibyo bintu rero bica bituma agateka kazi na muntu kamera neza turamaze gukurikirana kenshi mu materiye twagize dusanga amategeko ni meza mugabo habuze umutima w'uburongozi wo gushobora kugirira neza abantu
na cyane cyane abakora ucuruzwa ruto ruto mugenzi we arabiyumvira ko kurusha
urabona ngaha muri umuryango winjiriza uburundi ibidandazwa byinshi bivuye mu bindi bihugu ibihugu byinshi bizana ibidandazwa mu Burundi bica muri Tanzania ari giye dusanga ibintu bijyanye n'urudandazwa bidutunganijwe neza ugasanga hari abantu bamwe batunga n'ingoga abandi nabo bikabagora kubw'imvo zijyanye n'akarenganyo k'ingene haba gutunganywa ibijyanye bwa mbere hoho n'amakori turagomba rero ko ibyo amakori bitunganywa ku rugezo bihakaryo umuntu gutera imbere uwo ari we wese nawe bafise urudandazwa ruto akagira uburenganzira bw'ushobora gutera imbere ataburemere bw'amakori burinze kuja kuri we
iyo migambi bwa narohero nabo nyene nta yanka mugabasanga hari ikindi kintu gihambaye cyo kwishigikira ugukomeza itangaza makuru
abarundi benshi ntibasubire kunigirwa muri menshi umengo kirazira kuvuga iby'abarongozi badashaka ibinyamakuru bice bivugira habona ibiba byose mu butungane bikurikiranwe ntiyamengo umengo hari amadosiye arabe iby'abategetsi kizira kuvuga umengo hariho amadosiye y'abantu bankwa n'abategetsi kizira kuvuga maze kumenyesha amakuru guce guhiteka uwo muntu wese yohabaho hotegwa umuntu wese yohaba arenganywa n'ubutungane bivugwe bishigwa habona amaradiyo ibimenyesha makuru bihabwa agaciro gakomeye mu gihugu cyacu twumve yuko atamuntu agisubira guhonera aho yokiriye ibiza byinshi byabaye muri iki gihugu iyo haba hateye imbere kumenyesha amakuru byari gushobora kuvugwa hakiri kare bigahagarikwa bitaraba nico dushaka ko abantu bumva agateka kazi na muntu butungane bishigwe mu biyagwa hanini cyane uwo mutima w'umurongozi uze utamanzura abari ibito nabo baburisaganyirizo kuko bica bivugirwa habona
abanywanye imigambwe ya mbere ifite abayoboke benshi ariyo SNL na CNDD-FDD amazi imisi batana mu mitwe hakagira abapfa hamwe n'abakomereka umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi yavunira kagohe abagwanira bata batumye Evariste Ndayishimiye
ushaka kwambara icyaje gukubita umuntu ukamukomeretsa mu gutazoba n'umuyobozi mukuru wishyira hamwe ntuzoba na diretere w'ishuri kuko abigira nasanze sinabantu bize n'amashuri menshi none kuko utazoba n'umushikiranganje utazoba umuyobozi mukuru ntuzoba na musitaneri ugatuja gukubita mugenzawe mubana musangira uruvugane witeranije gantuzewe nagira ndabahanure mubahanure umuntu ntari no ku rutonde rw'abashinga amateka agaca kubita mugenziwe none abari kwarondera iki abanyamigambwe muze mwumviriza abakuri yo duhuye muharamubona amafoto dutwenga bishika gutyana
imyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yazoba ku wa 20 ku kwezi izosozerwa ku munsi w'imana w'indwi Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eroje kuri iyo nkuru amakenga ni yose ku bavyeyi barereye mu ishure ryigenga ryitwa Ecole Independante na bamwe mu bigisha kuri iryo shure riri Bujumbura mu Burundi nyuma y'amakuru yuko umwe mu bigisha aba kuri iryo shure yoba yanduye umugera wa corona ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazo
Amakuru yuko uwo mwigisha yoba yaranduye ikiza ca virusi ya corona yatanguye guhanahanwa mu ntango zino ndwi inyuma yuko umupfasoni wiwe asanze ajejwe igisata c'abakenyezi ku ivuriro ryitiriwe umuganwa Rudoviko gwa Gasore Prince Louis wa Gasore bimenyekaniye ko yanduye agatwagwa kwa muganga umuryango we nawe ugashirwa mu kato umwe mu bigisha bo kuri iryo shure yadusavye kudatangaza amazina yiwe yemeza ko uwo mwigisha yanduye co kimwe n'umuryango wiwe wose mu majambo yiwe yagize ati ndugure twa mugina erega n'imbere yuko vyemezwa ko madamu wiwe yanduye yarafisaga korora gateya makenga yabawe yaba bana n'umugore baranduye ni mudutabariza ahubwo nduga yitwa Mugina Apollinaire Bizindavyi umuyobozi wa Ecole Independante yahakaniye ijwi rya Amerika yo makuru asigura ko uwanduye ari umupfasoni w'uwo mwigisha gusa
uyu mwigisha nta kintu na kimwe cemeza ko gwaye kuko madamu wiwe niyo bavuze ko gwaye kuri clinic hanyuma umuntu mbere yo gukingira umuryango bacha basaba yuko n'umugabo wiwe n'abana bokuma muhira mugabo bashikiye sana nta ipima barabagirira nta kintu na kimwe cemeza yuko bwaba gwaye
ari nka mu byoshika nawe mugasanga arafite byo cha bigenda gute hari ngingo mona mu zofata
hamwe byoshika bagasanga ra kwae n'ibintu bisanzwe azurindira bamuvure hanyuma twibwe mu kurindira yuko agaruka ku kazi hari cyo bakunza kitashobora guhamagara bakabukora kuzina bishuri kuzobandanya kuzobandanya nta gwane n'imwe hari turatekanye kandi biragoye nabo batavuzwe sikuba ko batoba bagwaye hari naho nabo bateye ibaza n'abantu bashobora kuba bagwaye kundi barabapima nabo bagasanga aragwaye n'ibintu bisanzwe bishi baragwaye ni nko kubije bagwara inkorora bigashika sikuba yuko hari ibintu byaba biyangaye ku ishuri ubuzima buri kumwe babandanya bigashika bakamutuma bagasanga aragwaye tuzurondere ubu baramusubirira muri iyo minsi 14 naho yoba ukwezi uzurondere ishuri uzobandanya
mu gihe hari umwe mu bavyeyi yabwiye ijwi rya Amerika ko araba amaze kwiyumvira kuzoba baragumije abana muhira kugeza kino kibazo gikemutse twabajije umuyobozi w'iryo shure biramutse bigenza uko ko ari ico bategekanya nawe atwishura ati
iyi kayishise si ya mbere mu Burundi ndi benshi bagwaye hanyuma nagira ngo mbire yuko ikicashitse ntariyo n'ayandi mashuri gishika ko nitukeneye kubyinjiramo kuko nitwaca twabaye kuri independante yuca y'ubugara sisi yubamye none ko ubuzima bw'igihugu bubandanya uko turi muri mitingi tuja mu masengero tuja mu manza uco tuvaho ko baba bajanye nibaza yuko ekore independante yoba yigenga ku bwiho cy'ubwa mu ndahagaritse amasomo ya ubuzima burabandanye kabisa
mbega none gadirigite ubuhoho abana mu kwiga biga gute baraciga uko bahora bicaranye bangahe ku ntebe abigisha bobo hari udufukamunwa byifashe gute mu mashure aho mbaba bariko baratanga ibyo byigwa no ku banyeshure mu ntumbero yo gukinga kino kiza
madam iyo yose narangira ku murundi kazi nibaza yuko ataha mu Burundi ataha umwana yicara na wenyine nicyo gitangaje rero twese kuri iyo kaya abonetse nubona abana bicarana ari babiri bavuga ngo tukukinga ku muntu watwebwe uko amakuru twayaronsa ava mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu batubwira yuko bigiye mu rugo gukinga ku muntu wabukoreshwa n'abamuze kurwara cyangwa abakozi bo kwa muganga twebwe ikintu dukora duhimiriza ko bakaraba bakareka kuramukanya bakagenda na madezinfekta bayibishobobuye mugabo ibyo byo gufata ku muntu watwebwe batubwiye ko hataragera kuko nibaza ko atanu n'umwe ariko barabikoresha mu mashuri mu Burundi
ko ari umuntu yabonana n'abanyeshuri batari bake yigisha baba bo yigishiriza kuri Ecole Independante baba abo yigisha inyuma y'amasaha yo kwigisha amakuru d'histoire bikaramuka yibonetse ko ayifise uko bicara uko bameze bizokomeza bigenda gucyo canke hari ingingo muzofata
bikaramuka byemejwe yuko ayifise cyambere cyocu abanza kujya kwa muganga akazogoroka yakize hanyuma mukurindira tuzosha turaba abo bana ayo mashuri yahora agendamwo duhamagare abo mu bushikiranganji bw'indero bahamagara y'abantu batirime babarabe kugira bahora bagirira abandi nuko baza kuvyogenda
ishuri ya independante ryigenga mu Burundi ribarizwamwo abanyeshuri barenga 170,000 n'abigisha barenga 100 inyuma y'ikiganiro twagiranye n'umuyobozi waryo hari amakuru yandi twaronse avuga ko ubuyobozi bw'iryo shure bwa bwarasavye ko abanyeshure bahuye n'umwigisha akekwa ku bwandu co kimwe n'abigisha bopimwa ariko kugera ino saha bakaba batarashobora kuronka inyishu twongeye kurondera uwo muyobozi ngo aduhe umuco kuri ako kabazo co kimwe na bamwe mu bari mu murwi upima ariko ntitwashobora kubaronka ku matelefone yabo abo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bamaze kwemeza ko banduye umugera wa virus ya corona mu Burundi ni 27 gusa igihugu c'u Burundi ni igihugu gikomeje kwagirizwa guhisha ibitigiri nyavyo n'amakuru ajanye n'ico kiza gihangayikishije isi ariko ubutegetsi bukabihakana
tugushimire Diane kuri iyo nkuru mu Rwanda leta irishimira ko inyuma y'amezi abiri arangiye umurwayi wa mbere yanduye COVID-19 agaragaye mu gihugu gushika ubu atawe irahitana ibiharuro bigaragaza ko ahubwo abakize bariko biyongera kuruta abakigwaye umenyesha makuru wacu mu Rwanda Sumutakabo yadufitiye ibindi kuri iyi nkuru
hari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu umurwayi wa mbere yagaragaraga mu gihugu uko iminsi yagiye ikurikirana ni nako umubare w'abarwayi wagiye wiyongera kugeza inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda zibarura ko abanduye iki cyorezo bamaze kugera kuri 287 imibare yarayitanzwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nubwo abandi iki cyorezo ari benshi ni nako imibare y'abagenda bakira igenda irushaho kuzamuka imibare yarayitangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abagera ku 168 aribo bamaze gukira iki cyorezo bakaba barasubiye mu miryango yabo mu gihe abakirwaye bagera ku 119 nubwo habonetse abarwayi batari bake ariko inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda zigaragaza ko nta murwayi n'umwe urahitanwa n'iki cyorezo Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Dr. Nsanzimana Sabe yasobanuye impamvu yabyo.
Wakwibaza rero ngo tubigenza gute kugira ngo abantu bakire? Icya mbere ni ukubabona kare. Kuko iyo umuntu mubonye kare umufasha ubudahangarwa bwe kwirwanaho. Urugero hari abarwayi twagiye tubona bakeneye nk'umwuka. Kuko iyi ndwara mu bintu bya mbere iteraho ibibazo bahuye nayo ni ukubura umwuka. Kuko virusi ikunda gukurira mu bihaha cyangwa hafi yabyo umuntu rero yahawe umwuka virusi itaraba nyinshi cyane aho hantu ubudahangarwa bushobora gutuma hatagira n'izindi ziyongera ikindi cya kabiri uwo muntu yashyizwe ahantu he wenyine agakurikiranwa kuri ibyo bimenyetso ashobora kugira akaba atakwanduza n'abandi akavurwa bya bimenyetso icyo gihe virusi urayisohora bisanzwe
inzego z'ubuzima zikabwira abaturage ko mu gihe bumvise ibimenyetso bidasanzwe nko kugira umuriro ukabije inkorora idasanzwe gucika intege no guhumeka nabi bakwihutira kugana abaganga batarazahazwa n'iyi ndwara abashinzwe ubuzima bakunze kuvuga ko bigorana cyane kuvura umurwayi iyo yaje yazahaye Madame Uwizeye Vivine uzwi ku izina rya Miss Vivi kubera umubyibo wafite n'umwe mu bantu bavuzwe cyane mu bitangazamakuru ko yanduye virusi ya corona ndetse benshi mu bihe bishize batangiye kuvuga ko yamuhitanye aganira n'ijwi rya Amerika yavuze ko ari mu bantu bakize COVID-19 kandi yaraganye abaganga maze kuzahara
urumva nyine nabanje kwivuza nziko ari bambwira ko ari gripe isanzwe urumva rero muri icyo gihe cyose ndi ku miti yaranzonze
ubwo wumvise noneho abantu batangiye kukubika kuko nyuma y'iminsi ibiri ugiye abantu batangiye gucicikana mu mafoto ngo wapfuye sinzi niba warahise ubimenye wabimenye bigenze bite
byaje mbona nitaho cyane kandi mbona hari ikiri guhinduka bitewe n'uko nageze kwa muganga ameze kuko urumva niba wenda umwuka bamaga wari uri hejuru ukabona baragenda bagabanya kantite w'ingano y'uwo bamaga nabonaga ko hari ikiri guhinduka
uyu mubyeyi benshi bamenyereye nka Miss Vivi kubera ko ajya agaragara mu birori byo kwiyereka by'abantu banini agira inama abanyarwanda yo gukomeza kwirinda iki cyorezo kuko benshi banduriye indwara batazi aho bayikuye
isomo nakuyemo cyane ni ukwirinda bihagije ikindi kwibonaho ibimenyetso n'ucika intege ngo nuko wenda nta mwahuye ikindi nuko wamaze kubona ko ufite ikimenyetso ni ukwirinda guhura n'abandi kuko wenda nanjye ntibyaramfashije ko nta muntu n'umwe bagize basanga wenda nabo baranduye uturutse inyuma yanjye nkavuga rero abaturage bakwiye kwirinda cyane cyane kandi ntibumve ko kwandura ari uguhura n'uwanduye ahubwo naho bagiye nda naho bakora nabo bumve ko ari ikibazo bakaraba intoki kenshi barinde kugenda bakorakora ahantu hakozwe n'abantu cyangwa akorwa n'abantu benshi niyo bahakoze bibuke gukaraba intoki mbere birinda kwikora mu maso
kugeza uyu mibare itangwa na Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko umubare ugaragara muri iki gihe ari uw'abagenda bakira iki cyorezo ariko inzego z'ubuzima zigasaba n'abakize ko bakomeza kwirinda kuko bashobora kongera kwandura mu gihe bahura n'ufite iki cyorezo Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije aherutse kubibwira Radio Ijwi rya Amerika
kwirwara ntago byakwitiranwa no guhabwa urukingo kuba yayirwaye ntago bivuze ko atakongera kwirwara gusa urukingo twatanze
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryemeje kuwa 11 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka kuko COVID-19 ari icyorezo cyugarije isi bitewe n'ubwiyongere bw'abayandura virusi ya corona yagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa kuri ubu 1,499,558 nibo bamaze kuyandura ku isi yose barimo 301,558 yahitanye naho 1,169,639 bamaze kuyikira Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Asumta kuri iyo nkuru Tukiri mu Rwanda kuri wa gatanu hashizwe ahagaragara raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu Rwanda ko kugene imari ya leta y'umwaka w'2019 yakoreshejwe ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Nkuko bitangazwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta muri raporo yakoze ku micungire y'umutungo mu mwaka w'2019, aravuga ko muri rusange inzego zagerageje kwisubiraho ageranije n'uko byari bimeze mbere. N'ubugenzuzi bwakozwe ku nzego 165 bingana na 80%. Mu bibazo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta avuga ko bihuriweho n'inzego hafi ya zose, haracyagaragara amafaranga asohoka nta nyandiko ziyasobanura. Hari kandi micungire mibi mu nzego za leta kugeza ku bigo bigera amakonti atari mu bitabo byabyo. Ku ngingo y'ibarurisha mibare ridahwitse ry'imitungo, hakomeje kugaragara ibigo bitari bike bikomeye bivugamo kutabikora uko bikwiye hagamijwe izindi nyungu. Ku isonga bwana Ubadi yabirara umugenzuzi mukuru w'imari ya leta avuga ko ibigo 2026 atasobanuye leta yabyeguriye ikigega Agaciro Development Fund, hakozwe igenzura ryimbitse habura miliyari 500 z'amafaranga mu mibare bari batanze.
Reporting ibiza na transparency tuba tuvuga abanya kuba ikimenye imenye example nuko habayeho ibigo 2026 leta ibyegurira Agaciro Development Fund birimo 1.7 trillion, ubwo no kuvuga miliyari 1,700,000,000 niyo value byatangiye. Agaciro kikorera valuation, kikoreye valuation kugira ngo babishyire mu bitabo by'imari byabo, hatakara miliyari 500,000,000, which means ni igihombo kuri leta.
Muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, mu bigo bikomeye byakunze kugaruka cyane bibimburiwe n'ikigo gifite imicungire y'amazi isuku n'isukura wasaki, icyo bwiteganyirize bw'abakozi ba RSSB gishinzwe ingufu n'amashanyarazi REG n'ibindi. Kuri wasake ho ngo birasa naho ibyacyo byananiranye, ibyo muri wasake ngo bihora ragahuma munwa.
Sincerely, it is meaningless. Ntacyo bibwiye employer, you know, nyiri wasaka n'indi, ariko ntacyo bivuze. Bakora ibarura ry'imari icunga mutungo iri opaque, bityo financial statements naho bazizana hano uyu munsi ntacyo zivuze.
Iki kigo kivugwamo imishinga yadindiye ndetse n'ibikorwa byacyo bitagenda uko bikwiye. Byonyine amazi atishyurwa umugenzuzi mukuru w'imari ya leta aravuga ko ari hagati ya miliyari 6 na miliyari 15 z'amafaranga. Abafashe ijambo mu badepite benshi bagarukaga ku mikorere idahwitse kandi idahinduka muri bimwe mu bigo bya leta birimo WASAC.
2012-2018 babona iyo raporo y'agahomamunwa disclaimer, n'uyu mwaka bikaba byongeye bikagaruka. Aha rero njye nagize impungenge, natekereje iki kigo ntago cyaba gifite imbogamizi zihariye.
Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ko zimwe mu mpamvu z'iyi mikorere idahwitse mu bigo bya leta bikomeye ishingira ku babitegeka. Uko abisobanura byumvikana ko hari abo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta adafiteho ububasha, kuko nk'ikigo REG icyo ngo cyanze ko akigenzura.
Hari uburwayi bwateye banya kubaho yuko ibi bigo bikomeye bitya byakabaye bitanga urugero, ahubwo birashaka yuko audit ikorwa mu buryo babishaka. You see, they give us their own terms. Ariko twebwe dukora kuri international standards.
Nubwo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yakomeje kwirinda kuvuga batamworohereza mu kazi, byarangiye yabwiye bakuriye inteko ishinga amategeko imitwe yombi ko ubwo yabagezagaho raporo ye yaje guhamagarwa kuri telefone na bwana Muzoro utegeka wasake. Igishobora gufatwa nko kumushyiraho igitutu no kumuha amabwiriza mu mikorere.
Right honorable speaker, nicaye ahanga si umukuru wa saka ya telefone, nicaye aha. Yes, muri ya mikorere isa naho bashaka gutegeka auditor general kwako ruko babishaka, not uko amategeko avuga, not uko international standards bivuga. Ubwo rero ni yindi mico nayo iteye, ubwo nabyo muzagerageza ukuntu mwakumira.
Mu nzego 49 muzagenzuwe hagaragaye miliyari 8,600,000,000 z'amafaranga zasohotse no mu gusesagura. Ni mu gihe muri raporo iheruka hari hasesaguwe miliyari 5 z'amafaranga. Hanavugwamo kandi miliyari 2,220,000,000 z'amafaranga zikubiye mu mishinga 55 yadindiye. Abadepite bakavuga ko mu ngengo y'imari itaha ya 2020-2021 hagombye kuzita kuri iyi ngingo. Depite Odette Uwamariya:
uyu munsi twagombye kuba duhangana n'ingaruka tuzasigirwa n'iki cyorezo cya COVID, tureba priorities, ariko tutongera gushyira ingengo y'imari mu mishinga n'ubundi itazakoreshwa.
Icyumvikana mu rujijo cyangwa se gishobora gufatwa nko guterana agapira hagati y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko, arabagaragariza raporo yakoze ku micungire mibi y'umutungo wa leta, barangiza bakamubaza icyakorwa ku bigo biboneka ko imikorere yabyo idahinduka. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nawe akabasaba ubuvugizi. Ingaruka zikabizihe abaterankunga iyo basanze amafaranga bahaye leta ntacyo yakoze barayasubirana. Raporo igiye gushyikirizwa komisiyo zibishinzwe zinononsore mu nteko ishinga amategeko. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugushimire Eric kuri iyo nkuru. Njuti mwese mkunda radi jwida Ameriki bigani vizono waka kanya bigaruki yengaha tubeneyo kandi akanya kukushimila enjeniwe la dufashire mwinga bugezi umma na fatuwa limaskara la ya dufashire kwegiranyi bigani yo wabiha gari ye ni Eddie Gwema na makuru tuwezi tuwategu ya tulimungo zaachu kuri mikro marikume na Fideni yonga tubashimye mwese mugire mgoro wa mwiza mwanda nyakumbi za radio jwida Ameriki.